Mwanya kwa shikiliza kiganiro giha ijambo wanywa nyi radio ijwi ya Amerika muri sanga uyu munsi turavuga hanini ku cemezo cafashwe n'inama mpuza makungu ijejwe umutekano eja ku munsi wa kade aho yateye akamu gasaba guhagarika bwicanyi mu Burundi kandi gasaba ku muntu wese abera intambamye inzira y'amahoro afatirwa ibihano. Ico cemezo cafatiye ku makenga y'umutekano ubandanya gutosekara mu Burundi hamwe no kubuntu ibiganiro hagati ya leta n'abatavuganwe na leta bitariko biratungana neza. Ico cemezo kiratera kamu impande zose kazisaba kumviriza no gukorana no muhuza prezida Yoweri Museveni mu twigoro two kumvikanisha Barundi. Ico cemezo kiratera kamu kandi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon kamusaba kumenyesha abategetsi bagize inama mpuzamakungu ijeje umutekano mu minsi 15 ibintu bitandukanye ishyirahamwe mpuzamakungu rishobora gukora kugira gyerekane ko riri mu gihugu cy'u Burundi koko. Abategetsi baserukira ibihugu byabo mu ishyirahamwe mpuzamakungu New York ku munsi wa gatatu bavuze ku ishyirahamwe mpuzamakungu rishobora kurungika inteko zijejwe gucungira umutekano mu Burundi mu buryo bwihutirwa mu gihe umutekano n'amahoro bitogaruka mu Burundi mu maguru masha. Inama mpuzamakungu ijeje umutekano yarakoranye mu ndwi iheze kugira ngo hakorwe ibishobote byose mu ntumbero yo kuremera ubutegetsi bw'ibujumbura hamwe no mu mugambi wo gukora ibishobote byose kugira ngo ntihabe ubwicanyi bwo gutikiza inganda nk'uko ambasaderi aserukira igihugu cy'Ubwongereza Matthew Rycroft yabivuze. Ishyirahamwe rya Afurika naryo nyene ngo rishobora kurungika inteko zicungera umutekano mu Burundi. Yamara abategetsi b'u Burundi bavuga ko ata muriro uriko uraka mu Burundi kandi ko ata bwicanyi bwo gutigiza inganda uzo kwigira buba mu Burundi. Igabishwa ku mpande zose ko abashigikiye bwicanyi bose bazo kwitwa intahe mu gahanga n'ibintu byashikirijwe. Imbere ko dutangura ariko reka twibutse abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika nimero yacu ya WhatsApp bashobora kutwandikira ko no kuduha ivyumviro vyabo. Iyo nimero ni 2 2 4 4 1 9 9 3 1. Muri iki kiganiro rero cerekeye ico cemezo twatumiye abashinga ntahe banonosuye eka bakurikirana cyane rwose ivyerekeye ibiganiro bivugwa cyane ku Burundi. Hanyuma muri iki gihe turiko tuzoba turi kumwe n'umushinga ntahe Felix Kubwayo akaba ari umunywanyi w'umugambwe SNDFDD tukaba turi